Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi, naho mu Rwanda yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi hano muri studio ya 5 Washington. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, mbahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Yeni cyubahiro Petero Nkurunziza, wewe induru zibikere, induru zirikona, induru zimbwa zikuga zitamutera ubwoba, yamari mu gihugu agendera abene gihugu.
Uwo ni Isa Desire Mazimpaka, musitanteri wa komine Mukaza, ubwo yari mu myigaragambyo mu murwa mukuru w'u Burundi, Bujumbura. Iyo nkuru n'izindi zirimo kongere y'ishyaka PSD mu Rwanda, turayigarukaho mukanya. Amakuru avugwa mu karere kuri uyu wa gatandatu, ubuyobozi bw'umujyi wa Bujumbura bwateguye imyigaragambyo yo gushimira abakuru b'ibihugu bya Tanzania, Ubugande na Vice Perezida wa Kenya kuba barashyigikiye icyifuzo cy'u Burundi cy'uko umuryango w'ibihugu by'Uburayi wakuriraho u Burundi ibihano. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza yakurikiranye iyo myigaragambyo.
Kumudiho indirimbo Benizo zihagize abarundi n'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza ni habari mu myerekano baharurwa mu bihumbi kuri uyu wa gatandatu batambukira rimwe na rimwe bagacishamo bagatamba. Bahereye urugendo rwabo muri komine Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura, barurangiriza muri Mukaza hagati mu Gisagara. Imbere yo gushika mu kibanza cyitiriwe ukwikukira ku Burundi, aho bumvirije ijambo nyamukuru, baciye mu bibanza bitari bike, harimo hahoze hakorera radio Bonesha FM iri mu zavugiwe ko ijambo rya Godefroid Niyombare kuwa 13 ukwezi kwa gatatu umwaka w'2015 aho yagerageza guhirika ubutegetsi. Wararemesheje urugendo ahashyize yibukije ikintu nkora mutima kuri we n'abo byari kumwe.
Haraheze iminsi itari myinshi cyane hano nyene kuri no radio haje akavukiye inkorabara bagahagarara baririmbisha mbere y'urumimbo ruhagize igihugu cyacu, bakavuga ko batembagaje ubutegetsi. Nanje ndavuze mu izina ry'Uhoraho nyene ingabo ko nyene icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Petero Nkurunziza azova ku butegetsi ariko yeje kiritagarutse. Tugasubira kandi kwamenyesha yuko Petero Nkurunziza yasizwe amavuta, ata muntu n'umwe afite ububasha bwo kuyamukurako.
Ibindi bibanza baciyemwo ni ambasade y'u Rwanda. Isa Desire Mazimpaka, musitanteri wa komine Mukaza, yavuze ku izina ry'indongozi z'igisagara ca Bujumbura, yibukije icatumye hakorwa iyo myiyerekano.
Ni kubera iyo ngingo yo gupfukama igihugu munda bagira bafate mu gusobanura u Burundi ngo bagira imigenderanire y'ibihugu vya Buraya, basinyanira amasezerano y'ibihugu vy'umwe bwa Buraya n'ibihugu bigize ishyirahamwe rya EAC, u Burundi bwarafatiwe ibihano. Rero turakengurukiye cyane nyene icubahiro Yoweri Kaguta Museveni, John Pombe Magufuli w'igihugu cya Tanzania, n'icyegera cy'umukuru w'igihugu cya Kenya, bo bashoboye kujya muri iyo nama bagapfundika ijambo rimwe bati ntawo tuvangura, kuko batanguye kurya kamwe n'akandi bazoca bagatandukira. Ati rero ivyo bihugu nivyo bifata imigenderanire u Burundi butarimo, nibabanze bafate iyo ngingo yo kubanza gukura ivyo bihano kugira u Burundi nabwo bwisununure, kuko iyi ntambwe twe tugeze ko barayibona turayikenguruka.
Mazimpaka yanashikirije kimwe mu cy'abanyaburaya abahora Perezida Nkurunziza.
Yeni cyubahiro Petero Nkurunziza, wewe induru zibikere, induru zibikona, induru zimbwa zikuga zitamutera ubwoba, yamari mu gihugu agendera abene gihugu kandi akabasanga ku kivu. Banyagisagara ntimuhembwe mubona, niwe yarivumereye avuga ati mu gihe Imana ikishoboje nkitwara kino gihugu n'abantu basangiye igitsina bazopfa bubakanye. Uyo ni umuvumo imbere y'Imana rugira byose. Nimugira rero ko hari ikindi bamuhiga ko nuko yahanganye n'abo bantu batazi ko Imana yaturemye, rero turi inyuma yiwe turamushigikiye.
Uretse abakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu, abo mu bushikiranganji n'ibisata vya leta bitandukanye, imyiyerekano yo kuri uyu wa gatandatu yarigwiriyemo kandi n'amashirahamwe yigenga, na cane cane ayo mu gisata c'abatwara abantu n'ibintu. Eloge Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda Kongre y'ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage PSD yemeje ko itazatanga umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu ko ahubwo iryo shyaka rizashyigikira Perezida Paul Kagame. Inkuru turimo turayikurikirana umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi wakurikiranye iyo Kongre naboneka kuri telefoni turayibagezaho muka.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bitamuri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko mukanya nari maze kubibabwira, mu Rwanda Kongre y'ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage PSD yemeje ko itazatanga umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu ko ahubwo iryo shyaka rizashyigikira Perezida Paul Kagame. Kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi wakurikiranye iyo Kongre. Asumta, icyo cyemezo cyafashwe gute, cyatangajwe nande?
Urakoze cyane Edi. Iki cyemezo cyabanje kwifatirwa muri komite nyobozi y'ishyaka, hanyuma komite nyobozi y'ishyaka yari yateranye mu gitondo igeza rero ku nama rusange, no kuvuga kongere ya PSD abanyamuryango bose bateranye ibagezaho iki cyemezo. Abanyamuryango bagiraga kuri 720 benshi bahagurutse bemeye ko bashyigikiye umukandida Paul Kagame, ko ariwe bemeje nka PSD.
Asumta Kaboyi, PSD yemeje ko izashyigikira Paul Kagame mu gihe ishyaka rye ritarafata icyemezo kuri iyo kandidatire.
Yego, nibyo, niko ko navuga ngo niko Perezida wa PSD yavuze ko ari we bashyigikiye, ndetse navuga ko adashidikanya ko n'indi mitwe ya politike izakurikiraho muri iki gihe, dore ko myinshi hari n'indi ifite inama rusange ejo, ko nayo adashidikanya ko nabo bazashyigikira Paul Kagame. Hanyuma uyu muyobozi wa PSD yagarutse ku bintu byinshi, ndetse n'abandi banyamuryango ba PSD bashima Perezida Paul Kagame, cyane cyane yanagarutse ko Perezida Paul Kagame yabahaye umwanya wa Premier Ministre na Premier Ministre wari uhari, kandi bitari biri muri gahunda, bitari mu nyandiko, ariko anashimira ko nyine yabahaye umwanya wa Premier Ministre, nk'abantu ashimira FPR ko isaranganya ubutegetsi ikanabaha rwose n'imyanya rimwe na rimwe wenda irenze iteganyijwe.
Ese muri iyo Kongre hari abagerageje kugaragaza ko batishimiye icyo cyemezo cyafashwe?
Yego, Edi, nakubwira ntabwo byari byoroshye kuko nta matora yabayeho. Bavuze gusa ngo abashyigikiye ni mpaguke. Jyewe gahande nari nicayemo nabonye abantu nka babiri batahagurutse, ariko ubundi mu bantu benshi cyane bari bahagaze. Hanyuma ndabaza se mwebwe mwasigaye mwicaye, ni iki kintu mudashyigikiye? Ntibashimye kuvugira kuri mikoro, ariko barambwira ngo umugabo umwe nabajije, ntabwo ari umusaza, arambwira ngo n'abahagurutse siko bose babyishimiye.
Asumta Kaboyi, i Kigali mu Rwanda turagushimiye cyane, komeza udukurikiranire iyo nkuru hafi. Urakoze.
Urakoze cyane Edi.
Tuve mu Rwanda dusubire mu Burundi kuri uyu mu ntara ya Gitega. Abanyagihugu batunzwe n'akazi ko gucukura amabuye n'umusenyi babigurisha ku bashaka kubaka baravuga ko bagiye kwicwa n'inzara. Ibyo ni mu gihe hashize amezi abiri hasohotse icyemezo cya leta kibabuza gucukura amabuye batabanje kwinjira mu mashyirahamwe bagatanga n'imisoro. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana ukorera mu ntara ya Gitega adufitiye inkuru irambuye.
kuri uwo mutumba wa Kibande abanyagihugu bahaba benshi batunzwe no kwimba mabuye n'imicanga bashora mu gisagara cha Gitega n'ahandi mu makomine agize iyo ntara haraheze amezi abiri abo banyagihugu batariko barakora bivuye ku ngingo ya leta yabahagaritse gukora ku kazi hatabanje gushingwa amashirahamwe azokwimba agatanga n'amatagisi asabwa abo bahora batunzwe n'akazi ko kwimba mabuye n'imicanga twabasanze ku binoga aho bahora bimba bamwe baryamye munsi y'ibiti bariko batwagwa n'agatiro abandi bagerageza kwimba mu misho utwo bagurisha ku nkorofani bose bavuga ko ikigoyi cabinjiranye mu miryango aba ni bamwe bavugiye kuri mikoro y'ijwi rya Amerika
nega sha woreka gusonza nyene none udashonje wo kwambara bishambara nkibi umuntu ari karakwiruka asubira kwiruka akasubira kwiruka ko nta buzimuheze uronke ngo gure nyaga huzu ivyo ni ibintu byumvika
umushinga naye na ukora kano kazi ko kuropora mabuye none bimeze gute
wowe ntibigenda neza kubera urabona ataraza anoma tagisi cyane azinze nkuko amahera yaraboneka ko nkubu umuntu arashobora gutonda ngaha ukaronka amahera y'ikiro kime cyubu na handi mu minsi ibi byano makori bitaraduka warashobora kuronka umuntu ukorera akaguha nk'amahera 2200 ukarokora waya ari
umaze imyaka ingakora kano kazi
ngakore imyaka 2 ndabona muri no myaka ugira gatatu ubyara yangaye kuyangara bwa mbere twarakora ntabyo kuvuga ngo nukuriha tukashira kwibarabara bose bakatugurira
uyu musore w'imyaka 22 wayishuranya gashavu
uringa ku murimo akazi kagenda neza
bandiko nicwa n'inzara kandi mfise ingufu zo gukora cyase numva ibindi bintu birebire ngaho kwikuranse kuza kuko nje ngaha gukora nukunyiruka kwa ikindi nganye mwabwiye mwagwa ko tujya mu ibarabara nyene ngiya ni vyo be tuyoye buri bizanwe nama zivyo tuyimba mugaba cyaba batwirukako rubabazo warutwaye je nka nta bivyishye navuka ko ko je ndashaka gupfa n'inzara nawe akabari karakira
abafisi uburyo bwo kuriha makora sabwa bariko baragereza kwiyungunganya mu mashiramu ariko naho barazazaniwe n'ivyo basaba ndetse n'amatagisi baterezwa gutanga ndi kuri yo mariko ari muri abo
ibuko ntubadusavye amafaranga cewe je mbere birayo biranyirumva abo muri yambero mabari baduhaye uruhusha bonaho rero twagiye tumva ngo hari habandi rero sinzi rero yahuvye babigeze
Jean Marie Hatungimana atwari gisata kijeje ukingira ibidukije mu ntara ya Gitega aremeza ko ari ukutamenya kuri abo banyagihugu avuga ko agiye kubaha inyigisho kugira ngo abanyagihugu batahuzwe neza yo kuja mu mashira hamwe
bateguye uruganda tuzokoranya abantu barabwa n'icyo kibazo bose mbere n'abajeje intwaro kugira ngo twumvishe abo bantu iciza turondera ko bogiyeja mu makoperative turamaze kubona yuko vyabadidaniye cyane kuko birigaragaza ko batarabona intumbero ivyo bintu njo hariho ikintu ca mbere bateza kubanza kugira bateza kubanza kurondera umuhinga aza kubigira ingena aho hantu bazokorera hasanzwe hameze nuko bahije kwakorera tangaruka mbi zoshikira ibidukikije
kuri uwo mutumba wa Kibande uri kwibarabara gika buri imbere buzi ntara Gitega ntara ya Karusi ibikorwa by'urudandazo wa ruto ruto byahora bihakoregwa byarahagaze abaha bavuga ko amahera menshi yabashorera yava mu micanga no mu mabuye Gilbert Kabura umusore yahora yanga inyama kuri uyo mutumba
abapose babanyumba buze nya bintu nyene bivyo bya mu kwatina mabuye badandaza ugacha amafaranga abakozi babikura ama bari baronka abashorera na amabotike kanyene banose nka binyama bose nakinyama tayima tiziye cha ko nabakiye bahari bize babigure namenye mu nyibona ngako ntameza wasanga hugubye kanyene ngo masaha yana ko bukubiye sanga ko bukubiye akuba hose hagukaye
ni kuri yo mbariko yatujanya hanu yahora afisa kabare
usanzwe ko anga hanu warusa kabare hanu
jewe nari nsanzwe nyene afisa kabare ngaha
niko mu nari ko amagufuri
kibaro nk'abakora urumva kubira ruhomba abakiri abapfa hanyene benshi muri abanyere bibacukura utugaravie n'umusenyi
mbere yuko iyo ngingo ya leta isoka abimba amabuye batanga amafaranga 500 ku mwaka bakayatanga mu kigaca komine uno munsi basabwa kuri Aubert amafaranga umuliyoni w'amarundi n'ibihumbi 700 azora atangwa buri mwaka ikibande muri komine ya Giheta Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Kaze mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi
Dorine nicare gato enda gusabye. Reka mana yanje ngire.
Kumbe ngo sose kwa gusubira.
muganza mwa mwabona
reka sha Dorine fizo wazana yikuva yitabananye kandi namusanze ndagusabye nkora ha begera imbere tuva mu bantu
ndagukurira no kandi mbonye umwe ngukirirabe ingosi cyo kucyajya mu twatsi akagukeye eregura kurantera ubwoba
ewe bashye abone nesha ni sawa naho no fira hobza bitwibyanje pram
oya nawe rero utamira kuvuga ibyo gupfa kuberwa haye yaramje amaguru unyegamire kwa mumbwire ibyo mukanga yavuze
kasha dori njayo ngo n'ukuri sinoronka nuko no yavuga
kubera
ubuho rero ubwanje burahezeje none nzobo wande nuko rero nzobo wande dori
n'ubwo rero mbwira
mbana ndakunda
muganga yakubwiye gute gari
dori fisi nda dori ne nuko ndaba ndavuye nukuri dori cyo mwana nzomushira dori ne nuko ndako
fisi nda
fisi nda nukuri
muganga yaravye neza yakubwiye ibyo
kabiri kose dori ani yari yemeye ko mwana nkanje nukuri no bafisi nda bega yeme nukuri nzokoma kandi ari kamana ya cyo
ndabona
ko ndabona ko Kandi wanashima ejo sinari urashaka kubaza na
Didio kandi ati sinariye ego mama wanje besha ibijumbu biraho ari kubijyaga mama wanje atari umuceri noneho sinjye akaba yari ya kandi ehe rero ndakubwire Ivete ivyo gwara vyose umenye kumfasha uko sinobimara
kandi ngwaye
kandi gwe
nje ndaza kubikora numvise bigabanutse cyose nk'abunyene
umvirize ndakubariye
jeje
vya magwara ntunzanire kandi ugwaye aja kwa muganga ntaja mu gitanda
ntumunjana no
urumva ubwo nugwitwaza ataho rufatiye nyarutucisha amazi mu maso ukuri ugo rugonera ha mufata isuka kakavi gasigaye hajya mu mwongo asange wakarimi kandi apana gucishagiza ko kuko ejo nzohatera
nje kurima
kugwara na tujyagira abantu
nzuba nakubwiye ko ningwari
kine igwari none yoza yuko uzokwamureza amaboko ngo hari izu canke tubona no kwitaburamo bangahe kugira ngo nshobore gukora ibikorwa byose byo muri iyi nzu ndije nyine Ariko aho niho ari kubwo bune bwega wa mukuru.
Bawibuka ku mwana wa mukuru. Ndikomwa nkora byinshi nga. Ndetse kajya kongu je murima w'ibigori sije na urimo. Nongera ndabiteye. Je n'ubusimerewe neza kandi je niyo mpamva tatso ngufasha.
Umvirira nakubwire rero. Ega n'ukuri kwa mungu wa mukobwa atasatse. Uti nacu mfashaga Ivete. Subiramo rindira imwe numbe. N'ukuri nacu numbe.
Ndaza kugufasha numva kamitende je n'uko.
Eh?
Simba.
Nanje rero. Ntemba daturika. Nkora nongera ndakuronderera ivyo usakira na upfa ufyakarenga nanje ukagenda uri udakoze urangaye
ntakundi none ngiye
urakora canke ntuje ntacu sigurira ngaho kandi hoshi mva mu maso ngeza ahantu e cica amazi nunga mu maso iyo yashije abantu Egira neza ntikuri huti.
Na winyene ugirute winyeze mu biri wo.
Ndakonza
yee. Ehorosha gato. Ehorosha gato nga anye. Nicishe ko nagasabuni kugira ngo ibyo ya byose ibanze bihere. Ahubwo nyene igira inyuma bazi nagutarukire ko.
Eh ni kandi weri ni kunyamira. Hakwiyoza utugira kunyoza nanje kandi basa neza. Eh kama wanje. None ndakubaze bwawe uko kuya gose bari kuwihe
leka shareka aha naturagaye
uyu muri siporo
iharaha muri siporo aha nahandi nayo kuba mvuye atari ku ikomine
ehe rero ingo twicare mu nzu va ku rugo ruzuba ibifungwa vyahiye ndakugaburiye wahejeje rero ivyo kwandikisha
we leka shareka
n'ikino neko
uyu aho uraze shavu ko rinishi we leka wa mugore we leka sibintu
wabayi
hewe Na wuzi ndio mfuka ni jondika
Oya mkira, noni habayi
Ngu habayi Nagiye kwa ikomine Kwa andu kishitongo Kumunyele tukwari tukwa wivuka Hewe Nabo Batiza ni chavo na Nacho njene ngogeze ngogishire kumukono Hewe Ndera guza Na wuzi ni nyoni
Ipu Reka kubesha ndi.
Reka kubesha.
Wabuza umuntu numwe yo kubera icabona nga. Oya mbira canke ntiwaronde.
Reka.
Yewe ntavyo numwe.
Wewe. Ahi kicuya ntahanye. Umwibaza ko nagikuye he.
Cinanje ntavyo
numwe. Nta muntu ntabajije bose barandahira. Ngo ntibageza kubera icabona. Ngo naho
naho bintera mu rushinge
ntavyo. Yewe ni nzoga. Fasha. Nacho zababwiye.
Dega kaja urambiye pe Dega yemwe abantu bubu babaye
ibintu kare
aho kubicabona si ibintu bisanzwe
ahubwo se abantu nibikoko bamuzishamba binjiramo gusa ariko aho hari ikintu kigohe na inde basaze
nti kuri naje nda ntavyo numva mugabo ndakubari reka iyo ninzi kibuzu aho yaza yuko kubona tumerewe neza gucya babyohereye reka sare bakunda gafa nta nikindi mugabosha tuzobaho basiba barahumba
ibyo byo basha babimenye 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 basha twe niko bizokwama Nume si shabuga sha Ahuga za nini mifugwa na kakagwa Manda ni kuru mukoshi
Ehe esha Karibu tukifungure Na nakugire kwa duhara gukundu
Urakote Mbega Abuge wandi boba afunguye Kwa nige zenda bumba Kupangishi kanga
Leka nusewe serek Ala goye leo wibaza yu kwa nifuza abo nagusa
Nda
Awa mukoga ive yanse kumfasha ikintu nakimi nagize ndamukoma ngo ja kurima yampakije no kuja kwishure ntageze icakora gusa yirirwa cyane
eh
yego jewe sinzira rivyo
none ariko yagize ingorane yabare
mbatse
eh uko imisi era ni kuri baba kimwe buguma bukura Nuna zobaho ataki na kimwe
ha na kimwe herizini
cyo mukoga bica kutugora
mugabo kandi cyambira ngo aragwaye mama wanje urabona rero umuntu ngo aragwaye ntaje kwa muganga mugabo hageze ku isahani agasakira anyishura rero nako kagayi yura raba nkuwo kakonga nikarari kandi nari nzi yuko nzinduka kugatera
ubwo munebwe bwiwe none ni nyabaki
mbaza nkubaza
aho rero tuvuye gucerwa gutera ngo numwami kazi rero yirirwa ryanze
nasa yirirwa yamikaye muri ico
gihe je rero ababana nukuri bazakunanira indero bahawe siyo na gato nukuri ntandero bagira
ntibagira namba ibaze ntuzi nanje namubwiye yuko adakoze atazogenda ndirinde Urazi kwama nturagaraje nyene zitwa ngo ufise umukobwa mu rugo.
Aho. Nuko bahana bana.
Sewe nangiragize.
Aheje uzozubona simba buhongo, asimba bugeregere. Yisabira nivya akora. Sha. Ehegera shanga haye twifungurira.
Karibu karibu ndi munzu.
Mahoro meshe. Murakomeye.
Amahoro yivete wanje ni sawa karibu karibu ku gatebe aha nariko ndarondira ikibazo nigeze gutanga ariko sindakibona neza aho nagitaye
ha nico mushaka kuzaba mutangana nega meso
ego hareze risisi imwe nari natanze kandi bamaze kuyikora demonstration zace ziborohera nashaka gusubira kuyibaha ya marasi nibuka n'eskoleri yari yo nashaje kwe
ikanibishika so gusaza mugamuratwa mu bitoro
ah Eka ndabyihoze gatunganiriza umushitsi wanje nikundira cyane gose
Kajana barindira mugaheza ntangorane sinihutamise
Oya sishobora kukurindiriza ntavyo nogira Ahubwo reka negereza gatebe impande yawe tube turaganira Mbeko mbonu mengurakanye ningene hashusha
Kasinyanye nibisanzwe
Amakuru yawe Wari wankumbu
Ibinzanye byose bisanzwe meshe Aho wanashaje message ndakomerewe n'ukuri
Haha ukomerewe gute ko mwishuri esheka tayiriyo kandi we muwazoyube gutarimwo n'igiki gukomereye
esheke bibaza ko ariyo mwishure gusaga mesu
n'ibindi n'ibindi
yabariyo mwishure ho bibari bisanzwe n'ukuri
none mbwira ko mbona usanirirenga nkabanzi ko mwishura risawa je mbona byose bimeze neza niki rero ngo ndagufashe
nibaze ngo ingorane ni gwanje gusame so ubona ni wowe azintiye n'ukuri Ahandi hoje nari nimerewe neza. Aho nasha meshe warankwegera karambaye nuko yatatu nakugize. Cenda ko nuko.
Cena kugize iki kugutambira kandi
njuna. Eh, erega bizoza nagiye kwa muganga akora amazi imisi numva merewe nabi. Muganga acambira ko nibunge, aho mana cenda ko nuko.
Eh, uvuze ngo ukigaye?
Ndibunge nze. Niki nka udatangura none ko jewe ngo. Je vete fisinda kandi ni wawe meshe, ni wawe.
Eh, uvuze ndayanje. Je nzo.
Wawe ego.
None uvuga nivyo canke muganga arashobora kuba yihenze.
Mama. Nienze bizoza, nivyo kuko ibimenyetso byose bya bibungene. Ndi navyo kandi nagiye kwa muganga ndanavyike. None je nzo wande gambe. Abantu babimenye nzo kwirwa mu gitwara nde nuko. Ndako nuko. Oh mana ndako.
Oya oya. Uyareka kuya kwanza tubaze tuvugane.
Ne, tuvugane. Tuvugane.
Ni kuri atwaye twumvikane nge. Ubinume gose kandi ubinyegeze ntihagire nisazi.
None nzo canja.
Wabyumvise?
Kasha.
Nubikubaza urahire ko atari byo. Gume hagati ya twebwe babiri. Na kare ni twe biraba. Amaje nzo kwimenyera ico nko.
Kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio ijambira abasezeye naho ubutaha
barakoze bagenzi bacu bo muri studio ijambo batugejejeho ikiganiro intamenwa Aha ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu umugoroba dushimire mwebwe mwese mwari muteze amatwi radio ijwi rya Amerika mu izina rya bagenzi banje bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho aya makuru wayashize hamwe ni Inosa Kimenyi naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwemo
Narashonye uteye neza mfata kaboko na soni Ngomakana mfata kura champagne Nagira imbaraga sinarusha Samson Ubyina neza kandi negura ntabara Dore burinda kukiya DJ ntanyorohera In the morning, ngendi hangover Nzagutumira
just love you.